VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye ko bashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 25 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkunikije na Oriane Itangishaka agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane,
murakoze cyane. Frederic Nkunikije ndabaramukije na mwese muduteze amatwi amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Inkuru dufise nuko General de Brigade Athanase Kararuza yahoze yungurije umukuru w'ingabo muri MINUSCA yishwe kuri uyu wa mbere mu gitondo ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kandi akaba yica yishwe kumwe n'umukenyezi wiwe mu ijoro rya Arike. Naho hari umupfasoni w'intwazangabo yishwe mu gihe urugo rwiwe rwatewe. Izi nkuru turazibashikiriza mu kanya kari imbere. Handi naho umugabo umwe yaraye yishwe arashishijwe inkoho ku mutumba Mwenya muri komine n'intara ya Kirundo. Uwo mugabo yarafise hafi imyaka 60. Turi kumwe ku telefone na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze atubwire ibindi kuri iyi nkuru. Jean Bosco, muranyumva?
Ego cyane, ndabumva Oriane.
Jean Bosco, ngaho mu ntara ya Kirundo uwo munyagihugu yishwe nande byagenze gute?
Ego uwo munyagihugu n'umutama aho mu yafite imyaka 60 yishwe arashwe n'abantu gushika no munsi atabuvuga ko baramenyekana neza. Naho mu muryango bavuga yuko hari abo bashoboye kumenya. Abamishyire rero baje ku mugoroba wo kuri uwa mbere, baje wo kuri uw'Imana muri atubabarira. Baje bavuga yuko baje kugura imbaho asanzwe adandaza, ariko rero baramuyengayenze arasohoka bwije avuga yuko ari imbaho zikeneye kugira zikore isanduku y'uwabo yitabye Imana. Amaze gusohoka rero niho baciye bamurasisha inkoho baca baragenda. Umugabo akaba yagiye gucikanira ku bitaro bikuru byo mu Kirundo aho yashikanywe kuri uwo mugoroba nyene. Abaho rero abanyagihugu twashoboye kuvugana bamaze kwikeka umuntu asanzwe ari umubanyi wiwe. Uwo nawe akaba bavuga yuko bari basanzwe bafitaniye ibintu by'amatati. N'umugabo yari asanzwe amwagiriza yuko ariwe yicishije uburozi umwana wiwe, ndetse ngo akaba yakunda guhiga yuko azomwihora.
None igipolisi cyo kibivuga ko iki abajeje intwaro hari cyo babivuze ko?
Ego, mu gipolisi nawe nyine avuga yuko amatohoza ya mbere bamaze gukora yerekana yuko ibiri inyuma y'ubwo bwicanyi ari ahanini ihorihori rifatiye ku njyane zo kwagirizanya uburozi hamwe no gupfa amatongo. N'iby'amatongo navyo nyine bishobora kuba bitari kure cyane y'ubwo bubisha nk'uko mu burongo igipolisi mu ntara ya Kirundo yabivuze. Akaba yatumiyeze yuko icyihutiwe ari uko bamaze gufata umwe mu bavuzwe yuko ariwe ariko ari nyuma y'ubwo bwicanyi.
None kubijanye Jean Bosco, kubijanye n'ibikorwa byo gukura ibigwanisho mu banyagihugu ko umunyagihugu yishwe n'inkoho, hari ibiriko birakorwa mu ntara ya Kirundo byifashe gute ico gikorwa mu majambo make cyane?
Ego, yane kuva mu kwezi kwa kabiri harishwe umunyagihugu asanzwe akora muri mwibanke Interbank ico gihe harakurikiye isakwa ry'ibigwanisho. Mu nyuma harishwa umusirikare w'imikambi yo ngaha mu Kirundo asanzwe agendanira icyegera cy'umukuru w'ikambi hose harabaye isakwa ry'ibigwanisho hamwe. Ariko rero nta bigwanisho bikunze kuboneka mu gihe
urakoze cyane gose Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo. Andi naho ishyirahamwe Parcene rivunira akagohe abarundi ko bariko baronderera umuhoro uri mu kwaha. Iryo shyirahamwe ribona ko zimwe mu nyishu y'ibibazo by'u Burundi ziri mu masezerano y'Arusha. Yamara mu kiganiro iryo shyirahamwe ryahaye abamenyeshamakuru rimenyesha ko ribabazwa n'uko igice kinini cy'abarundi kitazi biri muri ayo masezerano y'Arusha. Ibindi kuri inkuru reka twumve Fidelite ishatse.
Ingwano ubundi ko buracamwo ni ingaruka mbi byo kutitabwaho kw'inkingi zitatu urundi bategereza kubakirako. Izo nkingi mi parse mavuga ko jene na politike intwari ibereye n'iby'iterambere. Mu bijyanye na politike Fosse Ndikumana arongoye parse abona ko amasezerano y'Arusha atitaweho bikwiye, cyane cyane ko abarundi batari bake batazi ibirimwo.
Iyo vyari niyo yatumye dusubira no muri demokarasi y'amatora ahandi vyari byaranze. Ni ikintu c'inkingi, ikintu nk'ico n'amakungu n'abantu nka Clinton baza kurabwa ko murakora ari nkambiju nibihugu byagiraje bikubona urundi ufite and document do stabile mugabo gashusanga umunyagihugu ntibabinyigize bamubwira ibivuyemo nibiki yumva mfata atarwa karugahaze nabayendere twere benshi nibake bana usaga bana yasomye kubera tavolonte kutikigeze haba
mu biganye kubera ba hagati mu gihugu bihuza barundi abarundi bamwe bamwe bo mu hingi itandukanye y'igihugu bahora bashikiriza ko amasezerano y'Arusha akwiye gufutwa mu gihe bigaragara ko barundi batari baki batazi iri mu masezerano y'Arusha vuse ndi ku mana atangazwa n'ingene bose bakwa futwa
ingene amasezerano umva no kwanga futwe kandi akigiza sigurwa abanyagihugu yasigura abanyagihugu byari kugira bavuga ati turumva n'ico yazanye n'igito mbari uwo munsi wumvise kampanye yo kuvuga yo kwigisha amasezerano y'Arusha mu Burundi genda mu biganiro byabiri mubaze aho byabiri ati ndewe kwavuze ngo bayafute article ya mbere ivuga iki n'ubaze article ya kabiri ivuga iki sha urabukwisha ngo nushira kuza kuvuga ikintu ngware ngo futa atana nari tugire batagusigure utubunza kumbira ati aha ndabona makanenge
ubu naho ni cha gihe cyo kubashikiriza ikiganiro gihaye jambo w'abanywanyi wa radio ijwi rya Amerika muri sanga muki gihe urundi buhanzwe n'ibibazo by'umutekano muke hamwe n'ubwicanyi butagira izina hari abarundi batanguye gufata ya mbere kugira ngo barabe ukuntu ruhagarara hamwe n'ubwicanyi byogabanuka maze bika narangira muri iyo ntumbero harafashwe ingingo yo kuja amashure isumbuye hamwe no mashure imyuga gusigurira urwaruka hamwe no kuruha inyigisho zijanye na kahise k'igihugu kuvyerekeye imico politike hamwe n'ubutunzi kugira ngo urwaruka ruheze rumenye ingene ruvyifatamwo kubijanye n'ibiriko iraba Burundi hamwe no kugira rwitegurire rikazoza karwo keza izo nyigisho zose zitangwa hisunzwe isinema yerekana kahise hamwe n'imico vy'abarundi yitwa Burundi 1850-1962 nuvuga Burundi imyaka iri hagati y'igihumbi n'amajana 850 hamwe n'igihumbi n'amajana 962 uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko twatumye umushyirantare Leonce Ngabo umucuraranzi kirangiranwa kandi umuhinga mu gutunganya amasinema akaba kandi arangwa kuva kera narindi n'umutima wo gukunda igihugu n'abarundi uyo umushyirantare niwe yafashe ya mbere mu guha izo nyigisho urwaruka rw'u Burundi ruri mashure yisumbuye hamwe n'amashure imyuga amatwi yadusumira izo nyigisho zizohabwa n'urwaruka rw'abarundi rutagiye mu mashure imbere yuko dutangura ikiganiro ariko reka twibutse ku munsi kwa mbere genekezo rya 2025 nukuvuga umunsi ufunditse umwaka urangiye Perezida Pierre Nkurunziza yatangaje ko agiye kwiyamamariza ikindi kiringo cyo gutwara imyaka itanu reka ariko imbere yaho imbere yuko duha ijambo umushyirantare Ngabo Leonce reka tubibutse na ya nimero ya WhatsApp mwo duhamagara ko iyo nimero ni 001-202-441-931 ndasubiramo 001-202-441-931 tugaruke kuri we umushyirantare Leonce Ngabo turaguha ikaze mu kiganiro muri sanga turaguha ikaze
murakoze cyane Fred ndabumva neza
ni byiza cyane gose ntari nzireye gutesha kanya batuteza amatwi muduge ku ijambo umushyirantare Leonce mutubwire umaja mu make ukuntu ico cyiyumviro cyo guha inyigisho abarwaruka bo mu mashure yisumbuye n'amashure y'imyuga gwatanguye ico cyiyumviro caje gute
ico cyiyumviro no ko catanguye mu mwaka uheze tumaze kubona ibintu byariko biraba mu Burundi umenga abantu ntibumvikana hanyuma murazi ko twace muri byinshi haraba n'impfu nyinshi abantu bicana bamuraziranye ibintu by'amoko abandi by'imitumba ntumbaze ni byinshi cyane ama tuko turagenda mu rwaruka dusanga byinshi bisuka mu bintu canke bakurikirana ibintu bya politique batazi iyo biva niyo bija niyo twatangiye gicunga kavuga ati buryo umuntu atazi akahise nashaka kumva akubu cyangwa abenye nazo vyifatamwo muri kazoza nuko icyumwe cyaje rero kugira ngo ko tatumaze gutunganya iyo sinema yerekana ubuzima bw'i Burundi kuva igihumbi kimwe amajana 850 gushika aho twikukiye mu gihumbi kimwe amajana 962 babanze bavyumve kugira ngo bashobore kuronka umuco kuri ko biraba ubu ama batore n'inyigisho n'inyishu kuri kazoza kabo
Leonce Ngabo igihe cyose yabaye umugambi mwiza nk'uyo cyane cyane mu bihe by'ingwano mu bihe by'uruhagara mu Burundi intambamye ntizibanke hari intambamye mwigeze mubona muri cyo muri uyu mugambi wanyu
gushika ubu no vuga ko atantambamye nimwe ahubwo aho duciye hose baranezerwa kandi bagakoma amashyi uwo mugambi, kuko harimo inyigisho usanga urwaruka rutari buzi na gatoyi. Mbere twarasanze n'abadufashije, kuko n'umugambi urazi umugambi nk'uyu akenera n'uburyo twararonse abafasha udufashamo. Hama uko twatanguye dusanga ibice byose ari by'amaba politiciens mu migambo inyuranye cyangwa abakuru banyuranye bose barabishimye. Mbere ubu ni benshi bakora dusaba yuko twabandanye tukazoshikira n'urwaruka rutize rutari mu mashuri.
Hari haraheze igihe kitari gito mutanguye uyu mugambi, murashaka kutubwira nk'ibintu bimeze nka impact, ibintu byo byagize ingaruka nziza kuri uyu mugambi mwiza mwatanguye, hari ibintu bigaragara mushaka kutubwira?
Icya mbere na mbere nuko aho twaciye hose urazi twabanje kugira turne ya mbere umwaka uheze mu kwezi kwa Munyonyo na Kigarama. Ibyo impact ya mbere nuko hanonye duje kwerekana amafilm, iyo film inge n'urwaruka rwatanga ibyumviro rwatangara kubona ko rwejeje kumenyeshwa ibintu rutari ruzi, ubwo nyine rugatangura ukavuga ati turabonye rero ibintu iyo byavuye mugabo tubigwanya gute kuya ngo natwe turonke uruhara novuga mu nzego canke mu gutera ibyumviro ya politisiye cyane cyane. Ikindi bahagarara ko cyane ni ukuvuga ati muri kazoza kabo bizeye kuzoronga amahoro batekanigwe, hamwe bashobora kumara imyaka 30 batekanye n'abana babo atawuza aricura ati ngaba bazodusamburira cyangwa tuko turakurikiranwa nanaka nanaka. Icya kabiri nuko iyo impact novuga nuko duhavuye baradusabye ko tubasigira iyo filme kugira ngo bazosigare barayiga hamwe n'umwigisha wa histoire yabo, kugira ngo banonosore binjire mu byumvire bikuru bikuru basigare barabivugana kugira ngo barabe umuco wikuramo.
Izo nyigisho mutanga mukoresheje iyo filme ni inyigisho zifise akarorero abantu bashaka kurabira ko tubwire uruhara turetse inyigisho gusa na filme igira kubanya kugaruka?
Ego urazi mu mashuri menshi twasanze batakira amafilme kubera kumure ubukene cyane cyane bw'ibyuma byo kwerekana filme. Ariko murazi yuko kuva kera narindi hari ikintu bavuga mu Gifaransa bati une image vaut mille mots, ni ukuvuga iyo umuntu abona igishusho kimwe kirasigura ibintu kurusha novuga discours kurusha amajambo igihumbi. Ama rero ico twabonye gose twashika hose banyotewe, ubwa mbere bari banyotewe ngo kubona umushinga ndaye ngabo rero hose ko bose baca basaba ko turimbasagama Burundi, ama barabi sinema nawe ugasanga bayikurikiranye gose. Mbere nari nzi ko atavyo wamenyere mugabo ugasanga hageze mu gihe cy'ukuvugana ibyumvire cyangwa cy'ukubaza ibibazo, hari n'igihe bambaza ibibazo nari niteguye na gato kuko wabona yuko ibisho byose bikurikiranye bakabyumva.
Turiko turavuga kandi ku masinema mu minsi iri imbere, ndazi ko murategura isabukuru y'amasinema, tuzobatera kamo kandi mugire icyo mutubwiye. Ariko ubu reka duhe ijambo abantu banyuranye radio Ijwi ry'Amerika bafise igishika cyane rwose cyo gushikiriza ibyumviro, reka n'ibibazo mushyira nta Leonce, reka tuje kuri Eric. Eric mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafise icyumviro, murafise ikibazo munyarutse?
Yego, nashaka kuramutumire.
Yego.
Nana bashimira kuri aka kanya mu mayi kugira ngo icyumviro cyane.
Urakoze gushima.
Cya mbere nagira nkeze umutumire kuri iyo ngingo iba yarashyitswe ko yaratwereka firime, nahise n'ikibazo nshaka kumubaza. None iyo firime yiwe azoyerekana Uburundi bwose cyanye hari amaprovensi amwamwe aducamo? Icya kabiri nagira nsabe ko yobo boraba ukuntu bogwibye inyigisho mu mashuri, dufate nk'igitabo cyogenerwa mu ishuri ku buryo botwigisha kahise tuvuga ati uyu mwanya tuhari iki gitabo kiniki kugira twige. Ndibuka muri primere hari igitabo nimba y'Igifaransa wasanga hari kipo hari nk'ifoto ya Rwagasore Mandela, narakunda rwose kuwasoma kuko wasanga hari ibintu binyetereza rwose, nkumva ndashaka no kubisoma rwose. Iyo nashaka nsabe umutumire nimba bizokunda, nimba bishoboka adukingire muri ministeri adusabire batugirire igitabo kimwe kipigisha mu bya kahise ujye dushobora kugira kugwanya ibi byama bidushyira buri munsi bitwigishe umamu ndomba yandike nka filme niyo filme mu gitabo uburyo bazoyipigisha kuko si hose bafite amakivi bwo kwama barayiraba
egome icyo n'icyumviro cyiza Eric ndasaba mushya nahe Leonce Ngabo akigaruke ko eka yishure n'aca kibazo muwaje niba iyo filme zo kwerekanwa ama province yose ariko reka tuje no kuri Don Divin Don Divin mirwe neza murafite kibazo murafite icyumviro
egome mbanje ko baramutsa ndamukeje umutumire
mirwe neza arakumva
ego bwa mbere ngirambanze fatanye n'imiryango yabuze abayo
yego
naba bandanya babura babo nkaba abihanganisha ihangana hanyuma ndagira mbazi nagira nshimire umutumire ku kikuri kuri icyo cyumvire bagize icaje hageze caje mu bihe turi bigoye turimo nagira ndamubaze mbega komuri ko muraca mu mashure mufasha ugwaruka mu gwigisha mbega ko abo mu Barundi bahungiye hanze turumva bahungiye ariko kandi harimo n'ugwaruka ruri mu mashure nyine canke ruti mbega ugwaruka gwahunze gwogo murashobora kurushikira nagwaruka bakagwigisha kuko nibaza ko ibi ni ibintu bizohera hanyuma bakagaruka mu gihugu cabibarusi babo nabo nyine tu bakaba ari na Burundi bw'ejo hanyuma mbega mwigisha muca mu mashuri honyine ko hari n'ugwaruka tuzi gwahejeje amashuri mugabo nabwo nyine ari Burundi bw'ejo gwogo murufasha gute ikibazo cya gatatu nacyo ndamubaza mbega mu gihe u Burundi burimo ubwicanyi nk'uko turiko turabibona dufatiye akarorero ka hafi y'uyu munsi y'iyi minsi turimo nyine mubona ubwicanyi bwabaye ndanze mbega aba batama bobo bari muri politiki bobo mubafasha iki bobo nta nyigisho bakeneye naho atari Burundi bw'ejo mvuga ari Burundi bw'uyu munsi wowe nta nyigisho bakeneye nawe nyine mukagerageza kubigisha kuko nibaza ko nabo nyine ntibabuze barabuze ikintu niko ndabyibaza ndabye ubwicanyi buriho ndabye politiki ndyo nimeze bobo mubafasha bobo ni nacyo mwabafasha
urakoze Don Divin ibibazo bihambaye mubajije murakoze Don Divin ibibazo byiza reka duhe ijambo mushyirane Leonce Ngabo watangura yishure ibibazo byabajijwe na Eric Eric yagize ati iyo filime izokwerekana mu gihugu cyose mushyirane Ngabo yasabye kandi ko mushikira ushyanje ubujejwe ugwaruka cyangwa indero kugira ngo icyo gitabo iyo filime yandikwe mu bitabo Leonce mukanya gato cyane rwose ukoze
ego iyo filme tuzoyerekana ma province yose kuyabona nisho kibazo cya mbere mugayi ntumbero nari mfise buva natanguriye ku mashure yisumbuye n'inyuga hanyuma nabagiye ko ni gikorwa ko nje mu mashure twabanje gusaba uruhusa ubushikiranganji urabivye imbero n'amashure yisumbuye urumva ni turiko turakorana hanyuma aho duciye ho turumva tuba turi kumwe n'abaprofeseur ba histoire kugira ngo tushe kuzurana murazi kenshi barafite bijya by'ibitabo bikaba ari teori kandi bose barashimye kuko ayo masanamu azeza abafashe kubandanya kugira ngo banonosore kurushiriza inyigisho zirimo hanyuma ibyo by'igitabo nabyo urana twe twakoresheje ubuhinga dutanzwe turimo ari ubw'amasinema ni icyumviro cyiza mugat twibaza yuko na ministeri ibifitemo imigambi kandi baratubwiye mu mashuri atari make twebwe dukoresha ubuhinga turimo kuri muri iki gihe nibaza yuko bizotanga ibyumviro no ku bandi cyangwa ubushikiranganji bundi mu bijyejwe icyanyuma nashaka kuvuga kuri icyo kibazo ni uko kuva tubitanguriye hariho n'ubushikiranganji bw'itwaro hagati bwashimye icyo cyumviro bwadusabye ko tuzokorana ku mbure muci kuya ngo dushe gushikira urwaruka rutari mu mashuri
ibibazo vya don divin ibibazo bitatu mu mashuri urwaruka mbega muzoshikira urwaruka rwo hanze mbega abatama bo bari mu gihugu nabo nyene barakeneye bari ku butetsi barakeneye impanuro ikindi kibazo abahije amashuri nabo nyene
urwaruka ruri hanze mushinga na fedurambarya kuko ari giye bikagurika ni nka nishuri kibazo muraza kwinyibutsa muga numvise ko ari icambere yavuga ati urwaruka ruri hanze ari rwo twita diaspora mu byukuri ijya filime nayikoze mu 2010 ndaza abavyeyi benshi gose baguze filime barungikira abana babo bari hanze ahandi naho nzoshobora kuba adresse yanje abazo bayikeneye tukumvinye na itwo yo bashikira kuko nibyo barabikene nabe niko ni benshi bari hanze nabagiye bahunga canke bakuriye hanze bavukiye hanze batazi kashite kawo canke iswari yabo barabikene nabe ni cyane hanyuma ibyo by'abakuze navyo je nibaza yuko kuje ku mugambi nari mfise ko ari kugira ngo tubanze turagwaruka kuko ugwaruka ni go Burundi bw'uyu munsi n'ubwejo kwe twabanje kuraba ahari critique ikomeye gose ari kibazo gikomeye ni mu rwaruka urumva bajanwa na byinshi bagahitanwa na byinshi bakaja mu migambwe kugwana batazi igituma niyo twabonye ko hari ibibazo gikomeye kuko baranatubaza ati mbe ibintu byatangwe ryari bijahe ni kuki two turamarana tuyarera umugambi wo gutanguza ku itsitso ni ukuvuga kurwaruka kugira ngo ejo nibashikira novuga ubuzima bumwe busanzwe bw'akazi cyangwa kwigisha cyangwa gukora mu myuga itandukanye bazogende bamaze kwitegura bamaze kumenya kahise kabo n'igituma hama bagire novuga ikibakingira kugira ngo bakomeze imigambi yabo nico gituma nzanda bigisha mu nyuma turiko turaheraza ikintu twita vision vision ni kugira ngo bagire indumbero y'ubuzima bwabo ko babushaka kuko uvuga iyo umuntu amaze kugira vision atamarwa narike ntawuza kumubesha ko bavuga ati reka maze meze ndangure umugambi wanje ibindi zwaturabiraba ko benshi niyo bitira nibagira vision abajene benshi hanyuma ugasanga kubabesha biroroshe iyo rero nibyo tuko turagaruka ko cyane na esprit d'entrepreneuriat rero kugira ngo bige ingene bazuza barikorera utwabo urazi muri minsi n'akazi kaboneka cyane muri leta tukabigisha ko babwizwa kuguruka mu mutwe bakagira iyo vision bakamenya n'icyo bashaka kuzoshika ko n'uburyo bazokoresha kugira ngo bashike kuri uwo mugambi wabo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika kari manzira mwiriwe neza murafise icyumvira murafise ikibazo munyarutse
ego jewe nagomba maze shimire uwo mutama kuko yamfashije Burundi
urakoze
ibaza rero yuko uyu mugira murayumva
turakumva neza duga ku ijambo
yego nabona nda mushimire ko nanya tanguye kwitaho icyo kibazo agahera kugwaruka ariko je cyo nashaka gushaka ko n'ukuntu numviza avuga ati ni byiza yuko bamenye na entrepreneuria kugira ngo bonye ne bashore kwiteza imbere ntagize bahurumbira byo bituma bagwa mu mitego itandukanye ngo nibaza rero byose ntibishoboka igihe atamahoro ahari none hagati yo kumenya ubwo buhinga n'amahoro kizotangwa na shobiki ayo kunyishura ngo iki murakoze
urakoze ku kibazo kigufi kandi ciza reka tuje ku mushana Benjamin miriwe neza
allo
oui allo
ego ndaramukije rero singabo n'abarundi bari kwakumbiriza
ego akumva
dongera shimira radio y'Amerika riduha ijambo
urakoze gushima
ergo me ama no kwibuka kandi mu waruka nkaje Nepomuceni ibuka ko ratanga gusomyerekana atawe nda mu gihugu ama reka ndoje kwijambo kandi nangabiro se yerekana kwihangira ni bize cyane gose kuko na ndamukurikirana mu masanamu no muri televiziyo mbere mbaga ndamukurikirana ama jewe ikibazo afite si kinini yo ariko aravuga ibintu bijyanye no kwigisha gwaruka gukunda igihugu ariko ndashaka kumenya abo baramufashije umuganda bari azarise n'igihangara zo kutubwira ama ikindi nacyo hari n'indangakaranga mu Burundi atanguye icyo gikorwa n'urukiriko ariko ikigera ikigera imenyekana cyane sinzi yuko yaba yararonde kugira ikorane nabo kugira ngo bashobore kufanya icyo gikorwa ko nabo nyine barafite intererano idasanzwe cyane rwose mu gufasha ariho naho nagira ndamubariza kubera hari ibintu ngene ndanyere kunsiga bigitahu yo mara ndabona amasanamu ari karirimba agira nagira kandi ari kumwe n'inzego za leta ega abo banyeshuri bobo bari ku ishuri bo baguma bibi aho kubera abajya bakiga bafite ibigwanisho byo mbonera kuryo akagenda akabyigisha na zenyine kandi abo bandi nabo batanga ibigwanisho nabo bakuze n'abanyapolitiki bakuze ahubwo tukigisha ngo oya ari igihe ibibazo biri kugwaruka tutabona cyangwa tukumva ariko turabigenga kandi turasoma igitabo kandi akahise ababyeyi bakatubwiye ariko icyo dukeneye kubona uno munsi ni nabanze kwanza abegere nabo nyine ababyeyi kuko urwaruka rukenye bishobora kumarigara ejo ni rwakena cyangwa buri kerekezo cyose uwo munyapolitiki afite amahera byo bafite icyabahendesha imbaraga zisanga iriki azobahise kigwanisha reka tukwimbira ibigwanisho bibi bigugwa n'abandi abanyeshuri ko atamahera bafite yo kubigura bigugwa n'abandi biva hehe bitumwa ko n'abandi hano hagaze ikibazo
ego
cyari cyo hano ego murakoze
murakoze Benjamin reka duhe n'ijambo kandi mbonimpa turasaba mushya nahe ngabo re wose ishure ibibazo n'ivyumviro byashikirijwe n'abashya nahe batatu mbonimpa miriwe neza mbonimpa urashaka kuzimya radio canke turakugaruka ku Mbonimpa urashaka kuzimya radio?
Eh bereka ndayizimye.
Ego hari aracari induru tufuma tukugaruka ko n'ivyabandanya?
Bereka ubuye turumvikana.
Ego duga ku ijambo bazi kibazo canke icimviro.
Eh nakomenda muse umushinga ntahe ngabore hose.
Ego arakumva.
Ah nyuma nkamubaza umugambi yafitiye abanyagihugu mugiye gihugu cyangwa kiri nka muntu ahubwo yo bahanura cyane cyane agahanura izo mbonera kuri TV si ibigwanisho kuma byinshi abantu
ego me urakoze mbona impa reka tumuhe ijambo mushya ntahe ngaburi yonse ibibazo byabajijwe na Kalimanzira Benjamin na mbona impa mu kanya gato cyane rwose
Fredi ari we mumwe numvise neza
ego
kukubera amaju yarameze nabi murambabariya nico gitonda gufasha wabusubiramo ibibazo nyamukuru
ikibazo nyamukuru cha Kalimanzira arabaza niba umugambi mwatamwe n'umugambi mwiza cyane gose ariko arabaza mbega ico tangura no mugambi waruka kwishira hamwe kumenya ka ise cy'igihugu canke nuko amahoro yo ari yo yotangura kuza mu ubwambere
okay deni baza yuko twumvikane burya bavuga ati imiti ikorikoranye jewe nagize umugambi kamuhinga w'amareresi w'amasinema navuze ndi ku ruhara runyerekeye ibyo nabonye notangurira kuri iki kuko ariyo filime nakoze muri mu 2010 iyo filime nyandi ko nderekana navuga ndi niyo yampaye icyumviro cy'ukuntu noja kwigisha urwaruka kahise kabo kugira ngo bumve ibirihe ubu ibindi nabyo nibaza ko twese tubise mu ruhara ko numvise abantu benshi bavuga ati iyo tangura kubi agire bibiliya ni byinshi jeje nyene kubgane nabyo noshobora icyo novuga ni uko umwe afite uruhara kugira ngo aterere Burundi novuga ibyimbyo byiza cyangwa iterambere cyo guhagarika ingwano cyangwa byo kuzana amahoro jewe nakoresheje ubuhinga bwiwanje ndashimye ko bambaye ibyo byumviro burya baravuga ati amahoro je nama nibaza yuko amahoro umwe wese afite ku mutima wiwe la notion de paix c'est très relatif urazi hari nk'igihe hazi ikintu kigatera umuntu akakibonamo icyiza undi akakibonamo inabi ibyo rero mukwiha amahoro urumva ashobora gutuma ushobora gushyira ku cyo wari wifuje kugira umugambi kuko amahoro si formule bakuzanira ku sahani amahoro ni ikintu wenye nubanza ukiha ku mutima ugatekanirwa naho bari ko arabi bintu urashobora kuvuga ati nanje icyo noterera ni iki je rero nagiye muri iyo nzira yo kuvuga ati je ibintu biri ko biraba kuyo ngo nterere nanje ibuye y'ukubaka iyo nzu y'amahoro ni iki niyo sinema ndiko nderekana ndavuga ibindi hari abandi benshi basubiga mu myinshi murazi no muri societe civile hari amasosiasiyo menshi imwe yose ndubisaba byose mwese itanga ikurikije intumbero iyo asosiasiyo yayo
mbonja
make niyo nyinshi notanga
hariho Benjamin na mbona impavu se nk'ibibazo bisa n'ibisa ku byerekeye cyane cyane inyigisho nazo nyine ngo zuhabwa imbonera kure akaba umushahara Benjamin yavuze kandi ikindi kibazo cyane mashyirahamwe nayo nyine yo bafise intererano akaba yibaza niba mushora gukora nayo mashyirahamwe yandafise ivyumviro vyiza vyubaka igihugu mu kanya gato
yego je kuvye nimvira inyigisho z'uguha imbonera kuri zonyene n'ukuziha bose urwaruka rwose mu Burundi tudatandukanije kuko urabona kuva je wabuze ni imyaka yanje umushinga na FD naciye muri byinshi narabonye ibya Polona nabonye ibya Fodi bundi ko ndabona nibindi bya imigambwe yose burya nawo uvuga ngo arera kurushundi twese twaciye muri byinshi kandi uraje mu byukuri hari aba bari hejuru umwese ariko aragwanira ubutegetsi inge nabikoresha kugira ngo bushikire biri kune biri gutana je nico gituma ntatoranya ngo nakananaka je nibaza kurwaruka rwacu rw'i Burundi rukeneye inyigisho z'amahoro nyigisho zo gukundana inyigisho za reconciliation n'uko kunywanisha barundi kugira ngo turabe iterambere ryacu kuko wigisha umwuka rekundi nawe nazo ashobora kudurumbanya umutekano akadurumbanya n'amahoro nico gituma twakiye mu mashuri andi tuzi ko ari neutre kugira ngo turabe ko twoterera isemo yo kurondera amahoro mu Burundi
mwabivuze neza ko amahoro atangurira ku mutima umurundi wari we wese ka mu gihe abarundi bose bushira imbere umutima w'amahoro umutima wo gukundana ukurekuranira hari naho ubwo bwicanyi buboneka muri iki gihe butakwibonekeza reka tubibutse kandi ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise abandi banyumanya iradio ijwi rya Amerika dutanguriye kuri Diodone muri Veneza
Miriwe neza Frederic.
Miriwe murafite kibazo murafite cyumviro?
Ego tafite cyumviro ndamukizanya kwa mutumire.
Arakumva.
Ego ku kibazo cyane nashaka kuhera ko kya mbere.
Ego.
Ndashaka ndamwibarize onyakuba waniyo ngabore hose. Denya kuba ngabore hose ko tubona uharugaruka rumwe usanzwe tubona rwamanfoteza abanyagihugu ugasanga rukorora bakubita rubasinzikazi ubusa mwebwe ganya ko ngabore hose mwebwe nk'uko rwaruka mu ruhanuri kiburya mwebwe ingeso mbi y'ibintu bitajyanye n'amategeko kugira reke kuzarura kubita abantu rubaziza ubusa mwe mufise intumbere yihe ya mbere yo guhanurwa rwaruka kuko ubwo rwaruka rumwe mugosi no ruvugira ngaho urazi harugwaruka rumwe usanga urutegera abantu mu mabara ugasanga ariko urabakubita rubaziza ubusa niwe kangabore hose ngo mu ruhanuri ki ko mwebwe murabahinga twumva ngo twumva mu gukoresha ibintu by'amarere n'amasinema mwebwe kubwiwanyu mwebwe nk'iyo sinema yanyu yoba ifise ingubi yihe yohanuri ki abanyagihugu yohanuri ki cyanke abantu boba batera amagerenade cyanke abantu babicanyi bamabica abantu babazira ubusa Mwoba hanuri kimwege kubwiwanyu kwiwanyo cyo ni cyakabiri cyagatatu naco mwege nyakuware ngabore hose mwebwe mukise ngu mo hanuri ki abantu bamwe batajya mu biganiro ko bamaba babwiye ati baje mu biganiro bakaguma badadaza mwoba hanuri ki bwa buhinga bwanyu bwiyo sinema yanyu mukora mwoba hanuri ki kugira baje mu biganiro nk'abandi nubona ko ngabore hose abantu bari kubaradadaza ari ara gushira mu mugozi mu banyagihugu ariko baricwa cyo ni cyagatatu
urakoze Dieudonné reka duhe ijambo Jules mwibe neza
nagize miriwe nyako ha Frederic nkundikije
miriwe neza
murakije kandi no mutumiza
narakumva
yego mehama nagenda mushimire cyane mfatiye ndetse no kukaririmbo yashowe kuririmba sagamba Burundi karimo amajambo y'inkora mutima nuko abarundi kenshi byinshi tubigira tubirenga ko n'impaka hanyuma nagira ronda mubariza akabazo ko yavuze yuko baciye mu mashuri kwigisha ibyo gukunda igihugu abajene n'ibyo kandi niyo n'umugambi mwiza ariko akabanda mushimira kandi ko yashizemo n'umugambi wa entrepreneuria kuko ibibazo byinshi abajene bafise ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'ubukene n'amakosa baba bakora bamwe kuko si bose baba biterwa n'ubukene kuko abanyepolitiki bamwe bamushobora gusanga babinyegeza inyuma bakabakoresha amafuti kubw'ibyo rero nagenda musabe nk'uko ariko abigisha umutima wo gukunda igihugu azosabe no kuri televiziyo y'igihugu kuko niyiboneka ndetse no mu ntara zose bazohore bashyira ku mwanya ukwiye aho gushyira ku byo mu mahanga bashire ko ibiganiro byerekana izo nyigisho zo gukunda igihugu ze inyigisho zerekana ndetse n'ingene abantu abarundi twokwiga kure kuriranira kuko hanini abarundi twishe no kutazi kuriranira kuko nabo botwigisha byinshi turabize tubirenga ko n'impaka abarundi cyane bakeneye nico bita kurekuriranira kandi kuvuye ku mutima hanyuma nkanagira rero ndamushimire kwicyo kishashiyo mbiro kiza yashoboye gufata ndamumusaba ko yotera imbere azobikore ntara zose ndetse no makomine yose
murakoze Jules reka dusabe mushana hele wonse ngabo nagira icavuze ku byashikirijwe na Dieudonné ubwa mbere ace asozera kuri de vyimubiro n'ikibazo cha Jules Leonce
cavuzwe mushinga dayo kwa mugira ingene no hanura ngo abicana bakubitana bagira gute je ku bwanje urumva nibaza ko atakurikiranye ikigani ingene cyatanguye twariko turavuga ifilme nakoze ndanjanye mu bindi muga ndashobora kumwicimvira cyanje be kubwanje ndumunyamahoro be kubwanje nibiganiro byinshi navuga ni ikintu cya mbere nzira nubwicanyi nubusuma nububeshi ije nibintu ngwanya kuko ndumunyamahoro ndifuza ko abantu bose bugira amahoro bagatekanirwa kuko igihugu tudashobora kugiha twebwe twenye na mahoro turisamburira ko hamukazosanga abandi baradutwenga kandi aho tugize ndi cyo kugira amajambere nico gituma navuze kare ndi icyo nagize nabanje guca mu rwaruka ko nibaza yuko niko riko rakura rubona ibintu n'ibindi cyanke urubwirwe ibintu byinshi turugorore mu mutwe turari yuko ejo ngabandi tungana kuri je ku myaka yanje sinibaza ko akiwagorora imitwe ariko ngabandi bakiri bato ni gikorwa gikomeye gose tubumvishe tubanyigisho tubahindumbero bumve ko nabene bafite uruhara mu kuba ku iki gihugu kugira ngo bagwanye byoza ari bibi byose cyangwa bajana mu kage bajana mu ndi by'ubwikanyi byo kugwana ico nico no mwishurako hama iby'umushinga naye ahereje ko murana bijya bya entrepreneuria n'ibindi bikomeye gose hariyo filme nigeze kugira kera yitwa Gitorengera benshi barayizi nayigize muri 90 ariko nayanditse kuva muri 80 kwari kugira ngo nshobore gukebura ugwaruka ndiko ndabona ingene ibya leta byari ko birahinduka wumva abize amashuri baguma ba benshi mugabo ubuzi bwo muri leta buriko buragabanuka uyu munsi je nibaza yuko dukwiye kuza turakebura ugwaruka hakiri kare bamwe biga baheza bataronsa akazi muri leta ugasanga ariko baraboroga bariko baratuka leta ngo baraduha akazi ibintu oya ico giye cyararenganye kandi abo bose bambaje ibibazo bari buraya barabizi neza bindazi n'abanjenyeri bakora mu bare baza guseva ibyeri baza guseva ibyo kurya igikuru ni ikintu kumenya ati aho umuntu ari yarize muri university muri kaminuza kugira ngo yuguruke mu mutwe amenye yuko afise ububasha bwinshi afise ingabirano nyinshi zishobora kumufasha gukora mu bintu byinshi je niko gukebura abarundi ndiko ndandagira afi urwaruka cyane cyane kandi iyo film nayikoze kera ubu niho bamwe amwe ariko arabyumva yuko burya mu buzima buragorana ico bita akazi kera niyo bavuga ati il y a pas de saut métier il y a de saut gens iyo umuntu adashobora kwiyubahiriza mu kazi ke wenyine urumva agumareza amaboko agateba akabimbura kimaze ibyo rero nibyo tubwiza kwigisha urwaruka niko ndabyumvira
ubaza
uko abyumvira ubwo niyo nyigisha nyuma rero nayo ndatanga mu byo ndiko nderekana
urakoze mushyana ngaburika tubasomere ni ubutumwa turiko turashikizwa n'abanywanyi wa radio ijwi ry'America Onesfor Stronger Chongera agira ati uyu mugambi uratomoye ariko mu kirundi bati imfizi ntama itendera nkase bisigura ko uwo mugambi ntaco uzohava ushika ko gihambaye mu gihe amajambo amwamwe ntaboneka neza ariko reka tugerageze kusubira kuyasoma neza ico nibaza ko tugaruka kuri ubwo butumwa bw'uyo munywanyi radio ijwi ry'America mu kanya hari hamajambo mwamwe ataratomoye neza reka duhe kandi ijambo hundi munywanyi radio ijwi ry'America Ribert mwiriwe neza
tabwe ndamwiwe neza cyane ndamukizanya kwa mutumire rewosi
arakumva
ego nuko ndamukeje cyane byimva mutima ari mu barundi bake cyane bagikunda igihugu cyabibarutse ndamuteye intege kuri iyo ntumbero kuko urabona ko abari n'umuririmbyi mwiza afite indirimbo zirimo akanovera aho abaririmbyi benshi bataye akarangana n'akaranga mutima bakaja bagatwagwa n'akaranga mufuko aho bagumanye akaranga mutima k'uburirimbyi bakaja kuririmba ibya politike bikanduruka bahungira no mu bihugu birindi byakure bari barakokeza ubujagare buri mubera mu gihugu hamana agomba kugenda ku ntumbero yihaye yo kwigisha ugwaruka ni byiza cyane turabikenguruka mugabona cyane cyane hari umuntu yigeze kuvuga ngo ahe n'ugwaruka rw'imbonera kure inyigisho mbega imbonera kure yo zigisha iki ko ava amaradiyo atari make n'ibinyamakuru bimwe n'amashyira hamwe yari yavuze ngo imbonera kure ziko zirahabwa ibigwanisho nizo zarasiye mu Nyakabiga nizo zarasiye hariya mu Cibitoke nizo zagandaguye abasirikare n'abapolisi izo mbonera kure ndeko izo mbonera kure zo zishya Adolfo Nshimirimana nizo ndonko hariho ubwo ugwaruka rutari rwinshi rushigikiye ubutegetsi nibwo nyirabayazana ya mabi yose tubivuga turi kubideha ahubwo n'ubwo gwaruka nyene arukoranye arugirishe amaseminere habeho n'ayandi amashyirahamwe mpuzamakungu n'abana yo mu gihugu amufashe kugira ngo bumvishe ko dukeneye amahoro dukeneye umutekano dukeneye ko mu gihugu ciza abigisha tegura inyigisho nziza kugira ngo abarundi twiyumvanemwo ugwaruka cyo gutabagura igihugu cyacu twibarutse cyane cyane ugwaruka rwa MSD niko ruko rakoreshwa mu nzira zo gutera amagrenade aho usanga umuntu umumama imutabura ibere afite uruhinja yonsa ibyo nagahomera bunwa ahubwo nitureke kubideha ni yigisha abo bantu nyende baba opoza nibo bafise ibigwanisho bitagira uko bingana n'ibyemezo birahari hama nosozera banyakuba banyamakuru nosozera nsaba mu by'ukuri Leonce ashike hagati mu gihugu hariya mu ntara zihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu zijya ntara azigishe cyane kuko hajya ni umwanza ashobora kumenera
ikintu gihambaye murakoze Ribert ikintu gihambaye nuko mushyanahe ngabo yavuze ko amahoro atangurira mu mutima umurundi wese mu gihe cyose nkuko twabivuze kare umuntu wese yoshyira umutima wo gukundana imbere ibintu byogenda neza reka duhe ijambo kandi undi muntu wanyu radio ijwi ry'America Salvatore niwe neza
neriwe
munafite ikibazo munafite icyumviro
njyana ndafite ikibazo n'intererano
munyarutse mu kanya gato
ndagabanda mutimire Leonce kundirimba yiwe sakamba Burundi kuko ni ndirimba iryoheye amatwi
yego
kandi kuko n'amasanamu meza ari ikintu nagamanda mubatse halo
duga ku ijambo turakumva
ikintu nagamanda mubatse nkatwe tutari ku ishuri turwaruka twicaye muhira ndumva yuko uwo mugambi wo kwerekana iyo filime awutanguriye mu bantu bari ku mashuri nkatwe tutari muhira niki yo fasha yango agirane ekolasyo na televiziyo y'Urundi kugira ngo bakise kuri televiziyo batuze turayiraba natwe hama ikindi tudahurizwa ko nuko yavuze ngo ugwaruka ngo twibyukire ngo ibikorwa ngo by'imyuga niki kandi akaba ati yuko abanyeshuri benshi tumaze nk'za segonde twicaye muhira uziko inyigisho twaronka ta bintu byo kwiga imyuga byari birimwo kubera tuza gukora gute imyuga kandi ta n'ibyo batwigishije
Nito ikibazo cyangwa murakoze Salvatore reka duhe ijambo umushena ingabo Leonce ngabo kuri ivyo vyumviro n'ibibazo bishikirijwe
ari cyumviro cy'ambere jewe no banzanga kebura bose saba ariko aravuga izimbonera kure saba ariko aravuga urwaruka rwa MSD aho siyo jewe mpagaze ku bwanje ko navuze kuva mbere inyigisho ndigo ndatanga ni kurwaruka rwose nta mwana n'ikinono kubwi wanje bikeneye bose uyu munsi havuga uyu ejo azovuga uriya urumva ibi byose ari bibi urya ararira urunakarira nitwo kwa maturi muri ibyo bintu nico gitumye sinema twayigize mu ntumbero ico twita kumva kahise kugira ngo tubenye neza ko hama turi kurane turengene twobana kuko igihugu ni cyatwese dusi igihugu cyiza cyitwa Burundi n'ukuri kose ibyo kwisamburira ko birambabaza je ku bwanje kandi na benshi birababaza mubonye ibiriko biraba nibaza ko twese tukiye kwicara hamwe tukavugana ingene tugaruka icyo gihugu cyacu ibyo rero nibyo navuze ni nta mwana n'ikinono urwaruka rwose rurakeneye inyigisho z'ukunda igihugu no guteza imbere igihugu na bene gihugu umushinga nawe wa nyuma nawe urumva urakoze kuri sagamba Burundi n'ukuri je novuga yuko mu ncamake aho nace mashuri yose n'abavuga ko nje kwerekana filme bose babanza kunsanga turi mbese sagamba Burundi ibyo biraza bikangira nkavuga ndi bwa bundi buruje mbona narukoze nkiri kera nkiri umusore none nigwa rufishwa kugira kamaro mu nyigisho ndavuga ndi Imana ishimwe sije narurimbye ni Imana yarumvugiyemo
mugwera heza ibyo by'akazi navyo ati iby'imyuga iyo ndiko ndavuga imyuga si ukuvuga yuko abiza kwa yarigize vya menizere cyangwa vya masoneri nako ndavuga ibintu bya vision vision ni imbere ukavuga ati aho nteye hose imana yarampaye umutwe kwiyumvira munyigisho nke narunse nugira iki bayigeze kuvuga ati nuwize arashobora kudandaza itomate arashobora kudandaza makara igikuru niki ni ukuvuga ko nta mwuga muto ubaho yose irabimyuga mugiye ishobora kugufasha kubaho no kubeshaho umuryango cyangwa aho muri kumwe nge nageze kumenya kubana n'abantu kera twari twiganye wabona yuko umubwiye igikorwa adashaka kugikora kuko yagira umutima wavuga ati je bombo nabontwenga aho tugeze ubu nta muntu azotwenga ubundi je nagiye buraya nagiye mu bihugu byinshi ni kuri ko sa bose wumva bari hanze nabuze kare wora bikorwa bakora hariyo n'abacunga amabarabara ari abacunga imiduga ishikira kandi barize injimiro barize bisanzwe ngai wacuye nico nguma mvuga ndi harageze umwe wese aza yumvira ati nikiye nokora kugira ngo mbeho mwiteka ryanje guteza imbere kwiteza imbere no guteza imbere
ibyo ni bintu bisaba nuko n'imico ihinduka n'ivyo murakoze cyane gose ngabo Leonce reka duhe n'ijambo abandi banywanyu radio ijwi rya Amerika Felix niriwe neza
niriwe
murafite cyumvira murafite kibazo munyarutse
aje ni cyumviro
yego
okay nazagambira ngo umutwe ndambe ndamuramutse mu mpere yambo
yego arakumva
twe ntatwe byandi sanga cyubatswa mu ntara cy'itoke ntatwe turaje nko gwaruka rusanzwe ruhari ni kuri tura nayo uko bikwiye nk'abantu nk'abo bakaza baragenda barigisha abantu ko ari nk'umuntu yumva ngo rugwaruka ngo rufite ngo umugambwe ngo yangwa rufite ngo njya mugambwe ukamenya ngo sabana bose bigihugu ankabo rero ariko kugira nk'amarerezi nk'ayo bakaherekana cyangwa bakaza bagakina niba rukisha amakonsera akomeye bakigisha nk'abantu abantu bo baca baza kuroheza bavuga ati gikoreza umuziki mugabo bagaca babonamo ibintu by'intebuzo bikomeye bishobora gutuma urwaruka rwose rwiyubaka na cyane cyane nk'abantu usanga urwaruka baro n'ubw'umugambo uri ku butegetsi urw'umugambo uriya urw'umugambo uriya gutyo gutyo hama bari kuba ari abakwinjira nk'ibyo amakonsera kuri abantu abagene kenshi barakunda kwitaba ibintu bijyanye n'amakonsera bakavuga ati tugende ku mukirori tugende muri ibi tugende muri ibi bagiye rero bitinze kuvuga ati ibyo makonsera bagaca babona ukuntu nk'abantu batandukanye bose bashyira hamwe bivanye n'amarerezi ukuntu yagiye ategurwa ni kuri ibyo bintu byiza cyane nk'uko twe turaje tukabona yuko urwaruka rumwe rumwe usanga witwara nk'ukumenya ngo ni urwaruka rumwe ngo nirwo rukunze urundi ntirukunze bajya bakabahemba ibi bakababwira ati ntudukoreye ibi niho twogushyira ku butegetsi kuko nk'abantu benshi b'abaporotisiye benshi usanga bisunga nk'urwaruka kuko ntibworoshye guhenda usanga harimo abashomeri usanga harimo abantu bize babuze akazi ugaca umuporotisiye runaka avuga ati hano ntushaka kurwaruka noneho ushyize ubutegetsi binyoroheye hama gacifata nk'abana ukabahendahendera urabona abatari abagene kujya amashuri urashomye nta mahera ufite umuntu akubwiye ngo ndaguhe ibi ngo ugende ukore ibi ugende kujya mu tumba ugira ibi ugende wiga kantiye runaka ugira ibi kubera burya guhaye urashaka kugenda ukonona ibintu
nk'uko mubivuze
umuntu yibereye nk'aho
nkuko mubivuze Felix icyumviro cyo kujya mu ntara zose mu bice bitandukanye by'igihugu gutanga izo nyigisho ni ikintu gikomeye cyane rwose reka duhe ijambo Abdul mwiriwe neza murafite ikibazo icyumviro Abdul turaguhamagara mu kanya ndumva telefone yawe imeze nabi reka tugerageze mugenzi turaguhamagara mu kanya tubabarira mugenzi mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ikibazo ni icyumviro nagira bwa mbere mubanze mwandamukirije umutumire Leonce
arakumva duga ku ijambo
yego hanyuma je ikibazo nari mfise yavuze neza ko icyo gikorwa ari kagikorana n'abahinga cyangwa n'abigisha bakahise ariko nk'urwaruka rw'uno munsi cyangwa rw'ejo kandi dusanzwe turi muri bamwe mwabo ariko bakurikirana ibyo by'akahise nagira mumumbarize neza abo bantu bakahise baba bariko barakorana kuko mwino minsi nk'urwaruka dufise umwihebururo aho birababaje kubona hari abantu bashobora kuyita ngo nabakahise ariko bariko bakora ku nyungu cyangwa ku mbo za bariya na bariya cyangwa ku nyungu z'akagwitariya na kariya hano ikindi nacyo sinumva ingene ashobora kuvuga ngo bahera ngo mu maekore sogonderi cyangwa ngo badushika ngo no ku rundi rwaruka ngo rutake mu ishuri ariko tuzi neza ko hajya umuco w'urwaruka cyangwa abari imbere mu bandi mu rwaruka abasanzwe bari muri kaminuza zitandukanye zo mu gihugu sinzire ko ba hariho abandi biga kahise muri kaminuza ziya cyangwa izindi n'abandi batabajijwe hanyuma ikindi kibazo nagira ndamwibarize wenyine yemeye ko ari umuhinga w'amareresi akavuga ko hari abahinga bakahise bakoranye ibyo icyo kibazo cyangwa bariko bakorana icyo kibazo none nko nkuno munsi uwo mubaza ibyabaye kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 850 nkuko numvise ibintu aho babitanguriye gushika kwino saha akabawe yemeza ko izo reresi bazitanguye mu 2010 bazohava basubira gufata ibyatanguye muri 2015 biriko birabandanya canke 2010 n'igiki cyabitumye batangura kwiyumvira ibyo bintu n'imbere yaho batari bwa byumvira murakoze cyane dusanze tunamuba n'umutambo
murakoze mushyanahe mugenzi icyo mwobenya nuko igitabo canditswe ki cashiza habona ko cyane cyane kuva mu 1905 gushika mu 1962 ariko reka ndamuha ijambo kwishura mu kanya gatoya cyane ngo bose munsi y'umunota umwe mushyanahe Leonce
murashaka gusubira mu kibazo ko hace mu byinshi sinumva neza
yavuze ko muri ko murakorana n'abantu banonosoye kahise ku Burundi akabavuga ko mu bantu banonosoye kahise ku Burundi hashobora kuba harimo abantu baba bari kubashira inyungu zabo imbere hanyuma akabavuga ko n'amarerisi mwatanguye mu 2010 kandi muvuga cyane cyane ku byerekeye n'iyo myaka yindi imbere yaho
oya nagira ndamwe umuco uwo aje kubaza ico kibazo nibaza ko tutumvikanye ifilme nagize ivuga ijabaye kuva mu 1850 gushika 1962 kuri independence nashatse kwerekana ibice bitatu imbere yuko abazungu bashika igihe abakoloni bari batanguye gukora mu Burundi n'igihe twitegurira ukwikukira nibaza ko arakahise kashaka kugira icyo twita sentence cyangwa ifunyafunyo y'ibintu bikuru bikuru dushaka kumva ubu iyo tuva kuya ngo tumenye ibyo turiko turamwo n'ingene tukwiyubakira kazoza iyo tariki ya 2010 ni umwaka nakoreye ko ireresi nakoreye ko iyo filme mu kuyikora anyumvirize neza jewe ndumuhinga w'amasinema sije nagiye kuinventa histoire nakoresheje abahinga ba histoire niyashaka arazoza cyangwa mwiri yari nzenda murungi kiriyo film kugira arabe abahinga bakoze muri iyo histoire ko yavyumve neza harimo uwitwa Alexandre Tungiman ari mu professeur akomeye karuhariwe muri histoire du Burundi geze kwa na lecteur wa université hariyo uwitwa Jean-Pierre Chrétien arazwi neza hanyuma na Christine Delorier jewe nitwa icyo bita réalisateur nashize hamwe les témoignages cyangwa les archives z'abahinga ba histoire moi je n'ai pas inventé quoi que ce soit nakoresha ibyo ndavyegeranya kugira ngo turonke ikintu twokwerekana ndize ko ngaho na mutomoreye aza kumva neza iby'amatariki n'ibyo twise abahinga bakahise n'abahinga b'abakozi bakora amasinema
Ego mwoshe ya nengabo
ni
waza ko mwa gilagaja kufijishura ndafise ikibazo nashaku wabaza muri iki gihe mwatanguye uyo mugambi mwiza cyane rwose kandi ugaruka rusano uriko urategera hari ikintu gihambaye cyane rwose cama kivugwa ko naho inyigisho zotangwa hariho ibintu bihambaye cyane rwose biteza guhinduka nk'ukuntu abantu babona ibintu mu cyongereza bavuga neza cyane rwose bavuga ati paradigm shift mu gifaransa bavuga ngo changement de mentalité ariko nibaza ko atari cyo kimwe cyane cyane ntimona ko abarundi muri rusangi hakenewe ko bahindura ukuntu babona ibintu bagahindura gushasha
mushinga ndayifudi ni byinshi tubiza guhindura changement de mentalité turayikorera ko cyane n'ibintu by'imico kama turabikorera ko cyane kuko n'ibintu bikenewe rwose hari ibintu byinshi tubiza guhindura koko muga icyo nashako ari mwebwe cyangwa batwumvije abajije ibibazo bagwizwa kumva burya umugambi uratangura hanyuma kuva kuri uwo mugambi abandi bashobora kunonosora bagakuramo ibintu byinshi umbabari nange akaro nkige nagira ijya filime yanjye umva ni filime yerekane Uburundi mu myaka ijana mwasha kuibaza kwerekano mu minota 60 imyaka ijana y'Uburundi ni byinshi tutashizemo mugabo abantu bakuye ngaho hari abandi bahinga mu marereti dukorana bagi barakuramo kamwe kamwe nkeje ubundi hari wakoze ifilme kuri rwa gasore kuva kimwana gakura hari abandi bakoze iresi bashabwi iresi ingene ubutunzi bwazanywe nkabijya byikawa ikawa yatanguye ryari yahingurwa gute gushika uyu munsi umva ni byinshi umwe ningakujya bandika igitabo ba historie bose ntibandika histoire mu munsi arafata gace gace mugabo bigashora gutanga kuja hamwe bikuzubizanye icyo ni cyo bizashaka ko twese twumva ndibaze bari bati ko ngabaterekanye ibyatere bigatavuze biriya oya kijyo natangwe intumbere yanje ndayigumako niyo ndiko ndasobanura abandi bazuze banyuzurize bakore ibindi kuyabo dutera imbere hama ryo shaje madumentalite muca make mushinga na Fred irakenewe gose urabona inge twabayeho kera namvuga ndi basogokuru biratandukanye no kuri ba data biratandukanye natwe namantanga karorero kera iyo papa yinjiye mu nzu baca tubiye ati papa araje wamenga ni kintu gihambaye kije tugaca duhaguruka tukabisa papa akicara uyu munsi abana tubyara kandi byo ndiko ndavuga nibaza kwa byi bose tungana cyangwa iburungano buri gihe babizi neza urinjira muri salon umwana ariko arake araba televizion na PlayStation yiwe wambwiye ati mbisa ndaba makuru ngo no papa ngo laisse moi finir mon émission nimumbwire mwese yuko atari byo mwama mubayemo ndongo urumva birahinduka iyo iguhinduka rero nizo rapport novuga hagati y'abantu mu bandi burunganwe mu bandi batarurunganwe ni byinshi n'imico kama igendera hinduka kubera icyo nita mondialisation uko twabana kera cyo kimwe n'ubu
ibintu biguma bihinduka n'ivyo
bikeneye gose kwiyajusta ku mwanya turimo kubiye turimo kuri technology iri kuyaduhindura ibintu eka ni kintu gikomeye gose
ndabona kanya kare ko katujana reka tuhe akanya Prosper na Dieudonné dutangwe kuri Prosper mwafikira zo icyimviro mu kanya gato cyane gose munyarutse
ego dinsibazo bitatu gusa icyambere na mbere nagomba nagomba guhera ko nagomba yoshaka kutwibutsa izina giyo filime iyo reres cyane cyambere ko kigira kabiri naco mbe kwiyo reres yayikoze mu 2010 kandi haramahoro ubu akaba ariko ayerekana mu 2016 kandi tubona yuko umenga nta mutekano ukwiyuriho ariko abona yuko iyo filime yoba iri favorable muri kino gihe nta kundi yo gira filime nayihoza imitima y'abanyagihugu naho itaragera guhora kubera zino ndyanze mu gihugu
ego me Prosper reka duhe ni urafite ikindi kibazo kimwe kugira duhe ijambo na Dieudonné nawe nyene araturindiri
natumbe iyo filime kwa ijana mu banyeshuri akayijana mu banyeshuri nta kuntu ko ari ugwaruka ruri mu ibarabara rwinshi nkaba numva shyamwe ibintu bya entrepreneuria nta kuntu yokoranye urugwaruka rwinshi ruri mu ibarabara rukarondera nyine rurondera akazi nago
ego mereka duhe ijambo na Dieudonné namwe muduwe ku ijambo ikibazo mwihuta cyane
ba ntabwo yego ha mwiriwe leke ndabwo yonse
ego
mwiriwe
arakumva duga ku ijambo kugira ngo bahinyishu
nagomba sabenga buri wose atubwire ahantu izo filme ayikazigurishiriza kugira ngo tuzitangire ko
yego me murakoze yego me reka duhe ijambo ngabo le wose agira ico avuze kuvyo kwishikirizwa na Prosper na Dieudonné Leonce
bon murakoze nkunikije bon ahi bibazo byinshi bazarafira mu nshi ya kare filme yitwa Burundi 1850-1962 bon ibyo byukuyerekana ubu sindayerekanye ubu uwo ni umugambi natanguye kumure mu mashuri muga kuva ngisora iyo filme namye ndayerekana iminsi yose maze kuyerekana makungu namaze kuyerekana amasabukuru y'amafilimi y'ibihugu byose n'ejo bundi mu mwakweze nagiye no mu Buyapani kuyerekana ni continuité igikorwa natanguye umva nzova amashuri namwe ko aprenzoja handi batari mashuri
ikibazo cha Dieudonné amasegonda 20
cyanyuma
ego amasegonda 20 kucu ego duga ku ijambo
izanyuma uyasabye yahozo kuri iyi filme muze muhe coordonnées zanje nuko uzompama gacanke anyandikire kuri ngaboleo 51@gmail.com ngaboleo 51@
Aerobar turagushimiye cyane gose mushyana ingabo kukanya watowe kugira ngo tuganire wakoze cyane gose ku muco utanze ikano ku mugambi wafashe wingira kamara ku Barundi no Burundi turashimiye abanyamanyu radio ijwi rya America turashimiye na ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karana yashize hamwe ibiganiro byo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya ibiganiro bya radio ijwi rya America birabandanya